ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonje kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amashyirahamwe y'abanyamurenge b'i Bukavu aramagana imikorere y'umwe mu basirikare bakuru b'ingabo za leta.
Kibabaje nuko afata inzirakarengane tutati impamvu muri ibi bihe hari intambara ya Nord Kivu.
Enoke Ruberangabo, umunyamurenge w'inararibonye wigeze kuba umudepite mu nama nshingamateka mu Burundi, bamwe mu baturage batuye mu Gatumba hagezwe n'imyuzure ya Tanganyika na Rusizi baravuga ko badashaka kuhava.
Mu Gatumba ntuye batuye imyaka itari mike, ariko jewe ndi mu bantu batagwanya ibyuko leta yo twimura.
Misago Salvatore, umwe mu baturage wo mu Gatumba witeguye kwimuka ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amashyirahamwe y'abanyamurenge b'i Bukavu aramagana imikorere y'umwe mu basirikare bakuru b'ingabo za leta. Mu ibaruwa bandikiye minisitiri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano, baravuga ko Colonel Nyembo Kifu ushinzwe iperereza rya gisirikare mu ntara za Kivu na Maniema akomeje gutoteza abanyamurenge bafunga. Barasaba leta ya Kongo kubacungira umutekano kandi ubatoteza agashyikirizwa ubutabera. Enoke Ruberangabo n'umunyamurenge w'inararibonye yigeze kuba umudepite mu nama nshingamateka.
Abo bafashwe nta na kimwe bazira kora abanyamurenge, kuko nta na dosiye nimwe bafite usibye ko bazira ko ari abanyamurenge.
Uwo Colonel Nyembo Kifu niwe washinzwe iperereza mu ntara ya Kivu y'Epfo na Maniema, mbese niwe ushinzwe gufata kubera ko ashinzwe.
Yego rwose, afite ibimenyetso z'abagomba gufata, agomba kubafata, abifitiye uburenganzira. Ariko ikibabaje nuko afata inzirakarengane tutati impamvu muri ibi bihe hari intambara ya Nord Kivu, zose bazitirira iriya ntambara. Ariko nk'uko abanyamurenge b'i Bukavu bazanditse, baba abanyamurenge b'i Bukavu n'abanyamurenge bo muri Kongo muri rusange ntaho bahuriye n'iriya ntambara ibera muri Nord Kivu, barazanditse ku buryo bugaragara budasubirwamo. Ariko impamvu rero niyo babajije abategetsi ba Kongo, minisitiri wa interior ushinzwe umutekano, kuko ndetse banavuga amagambo perezida w'igihugu aheruka kuvuga ku mugaragaro yamagana abantu basa n'abakoresha ivangura ry'amoko.
Ariko se mwebwe Bwana Ruberangabo, iyo mureba musanga uwo mukoneri Nyembo Kifu afite izihe nyungu mu gufata abanyamurenge bo muri Kivu y'Epfo badafite naho bahuriye n'intambara ibera muri Kivu ya Ruguru?
Bo arabirema nyine kugira ngo uko bazanditse abanyabukavu bakeka ko haba impamvu nka zitatu. Impamvu ya mbere bavuze nuko uriya mugabo n'ahandi yakoze nabi. Impamvu ya gatatu nuko nyine agenda avyivugira ko akisano n'abategetsi bakomeye bo mu gisirikare. Ariko cyane nk'uko uriya rwandiko rubivuga, indeko rusange y'i Bukavu yanakese kuko akorera ziriya ntambara zirimo n'uriki, ku buryo bugaragara bavuze ko bakeka rwose ko akoreshwa na serivisi z'u Rwanda kugira ngo zitoteze abanyamurenge. Rero uribuka ko u Rwanda rwihandagara rukavuga ngo abatutsi bo muri Kongo bararengana. Yego bararengana, ariko u Rwanda iyo rubijemo rero ruba ruje asumuriro, ntabwo u Rwanda ruba ruje turengera. Ibyo zagaragaye mu ntambara zose nyinshi cyane zatangiye kuva 1996 kugeza n'ubu. U Rwanda rurabizi ko iyo ruje muri ziriya ntambara hamwe n'abo banyekongo bandi batwanga, icyo ruba rurimo gukora gusuka essence muri uwo muriro abanye Kongo bakije none ugakomeza kutugurumana nabo bagakomeza intambara mu nyungu z'u Rwanda
ariko rubera ngabo mwebwe banyamurenge abanye Kongo rimwe na rimwe bibaho iyo izo ntambara zibaye harije babavudukana bakabiraramo bakabica igihe u Rwanda ruvuze yuko rutakwemera yuko rwabarebera mwicwa namwe mugahendukira mukavuga ngo ntudutabare utureke iyo mpyisi turye ntabwo numva neza icyo ushaka kuvuga
ubivuze gucyo uzakumvikana neza kuva 1996 ubwo ni imyaka 20 irenga 20 twabaye mu ntambara ya HDR twabaye mu ntambara ya RCD twabaye n'umuzindi ukavu 2004 n'intembwe 2002 nagihe kigeze kigaragaramo ku Rwanda rwaje tafa u Rwanda koko ruza mu nyungu zarwo na inza ngunda kubivuga ngo nanje ni umunyarwanda nabikora ariko baba baje kuduteza abandi banye Kongo nkunze kubivuga kenshi yego u Rwanda sitarije ibibazo za Kongo ariko u Rwanda rwasanze Kongo ifite ibibazo Kongo yarakije umuriro abanye Kongo harabaye ibibazo batwita abanyarwanda batwita abashitsi ubwo rero u Rwanda ruba ruboneyeho kuzaza kuza bagasukamo esanse kugira ngo umuriro ugurumane kivu ndikabona amahoro Kongo ndikabona amahoro nabo bakomeze bayisahure
muri ibaruwa y'abanyamurenge b'ibukavu haraho bavuga ko uyu mukoneri nyembo kifu avuga ko abo banyamurenge igihe nikigera bazabasubiza mu Rwanda none ko n'urwo Rwanda rubashyigikira mu rwihakana muzatabarwa nande
twebwe turaba kongomani abazadutabara turabazi n'abadashaka ko tuzashirira muri Kongo abo ngabo rero u Rwanda ntirurimo kuko rwatugaragaje ko rutaje kudutabara ahubwo nkuko nabivuze rwaje kwasa umuriro kugira ngo tuzashirire muri Kongo izo tubifitiye bihamya byinshi n'amateka menshi kuko rwigeze no kutubwira ngo tuve iriya ruguru iwacu tukibuye 1996 niko bigeze kutubwira ariko izo zose twarazanze tuzakomeza twirwaneho n'abandi banyekongo kuko hari abanyekongo bazima abo tuzakomeza turwane izo ntambara kugeza tuzitsinze
Enoke Duberangabo umunyamurenge w'inararibonye wigeze kuba umudepite mu nama nshinga amategeko ndagushimye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi ry'America
murakoze Venice
mu Burundi bamwe mu baturage batuye mu Gatumba hagezwe n'imyuzure ya Tanganyika na Rusizi baravuga ko badashaka kuhava mu cyumweru gishize mbona amatari w'intare ya Bujumbura Rurada yakoresheje inama bahatuye basaba kwitegura kwimuka babwiye ko leta irimo gushakaho bashyirwa hatekanye mu makomine ya Kabezi mu bimbi no mu ntara ya Mwaro navuganye n'umwe mu bahatuye uvuga ko yiteguye kuba yakwimuka Misago Salvatore
wa mu Gatumba ntuye atuye imyaka itari mike ariko jewe ndi mu bantu batagwanya ibyo ko leta yo twimura ndi mu bashigikiye yuko leta yo twimura kuko uravye ubuzima tubayemwo ukaraba ingene amazi yaduteye no kuri leta nk'umuvyeyi abakunda igihugu abakunda abanyagihugu jewe nshigikiye ibyo leta ivuga
abatabishigikiye bavuga ko impamvu badashaka kwimuka rizihe
abishigikiye impamvu bavuga novuga ko ari impamvu zidafashe na gatoya kuko uravye ingene bavuga ngo abango harabaza kugura amatongo ngo abandi ngo bariko babasaba kwimuka ni kintu kidafashe na gatoya kuko mu Gatumba baho hageze nta muntu n'umwe yo kugura itongo ryo mu Gatumba kuko ni mu mazi hanyuma abo babivuga nibaza ko je novuga ko kuba ari kwiyumvira gukeya kuko uravye ntuze turimwo nka muruzi gogumuka nko mu ijoro katuzingirayo na leta ndiyo shobora kurokora y'umuntu n'umwe mu gihe leta nyine ivuga yuko izotoronderera hidushira
kumbwira ko hari amazi ahantu hose murarahe abadashaka kwimuka bararahe
nk'ubu barafashe baratariye utuntu no kwita nki mu kirundi bavuga bati uburiri bw'imafu kuko imafu niba hejuru ku giti no kugenda ugataruruka ukubaka ikintu kera bita nk'ikirambi ukubaka nk'ikintu kiri kuri metero imwe n'inusu hanyuma rero kumura kumunka kuva ujabutse rusizi ukaza gushika ku isengero y'abakatolika kumurango baravayo turavayo hama kumugoroba ukagenda kuryama aho hantu ugenda yo nubwato
none amazi aramutse yuzuye mu ijoro ayo mato naho abahari ku buryo yafasha mu bantu kuhava byihuta
bishitse na leta byo igora ingene za gukura y'abantu
wowe urambwira ko witeguye kwimuka ukava aho ngaho warutuye ukimukira aho leta izakwereka babijeje iki bazabaha iki kizabatunga bazabaha andi masambu andi matungo angana nayo mwari mufite
leta ni leta irose aho uba urumva izobidufashije mu buryo izoba itanze ivyifise mugo ntawo cavuga ngo leta izomba ibingana n'ivyo nari mfise urumva n'ikiza cateye leta nayo ikiza giteye ubugira kirakigwanya nubwo nyine ivuga iti nimwimuke tuberekaho muja urumva tuberekaho muja ntibadutaye mu gahinga bapfubare bakiri mugenda ha
none ubu tuvugana aho ngaho mutuye mu Gatumba niba huzuye amazi mukaba mudahinga mudacuruza mutunzwe n'iki mufashwa nande
ni ikibazo gikomeye cyane turumva nta mashure nta gifungurwa n'ingorane ni kiza cyaduteye
none mutungwa n'iki murya iki mutunzwe n'Imana
dutunzwe na rugira nta bihingwa nanu gihinga kuko ni mu mazi gusa
Misago Salvatore utuye mu Gatumba ndagushimye cyane kubwe aka kanyu haye ijwi rya America
murakoze namwe ndabashimiye umenyesha makuru Venezuela
mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda igihugu cya Zambia cyakiriye icyiciro cya mbere cy'umuti mushya ugamije gukumira ubwandu bwa virusi itera sida ibi bitumye Zambia iba igihugu cya kabiri ku isi mu gutanga uyu muti uterwa mu buryo bw'urushinge nyuma ya leta zunze ubumwe za America inkuru ya Katie Shaw turi Rusaka muri Zambia mwagezweho na Claire Mbabazi
Precious Momboli amaze imyaka ibiri anywa ibinini buri munsi mu rwego rwo kwirinda kwandura virusi itera indwara ya sida ubu ari mu ba mbere muri Zambia bahawe uyu muti mushya urinda kwandura sida uterwa mu buryo bw'urushinge
for 2 years yes ndagatoraje ndi wa 2 years then a 20
ku itariki ya 25 y'ukwa kabiri narahinduye njya ku muti mushya utegwa mu rushinge bitewe nuko ikinini cyari kigoranye kuri nje
Uyu muti mushya uzwi nka cabotegravir kandi ukora mu gihe kirekire. Urushinge rumwe rurinda kwandura mu gihe kingana n'amezi atandatu. Zambia nicyo gihugu cya mbere kibarirwa mu bikennye cyangwa ibifite ubukungu buringaniye gitanze uyu muti mu baturage bacyo.
Amatsinda y'imyaka twibandaho kuri uyu muti ni abangavu n'abagore bakiri bato bafite kuva ku myaka 16 kugeza kuri 24.
Abahagarariye gahunda mu baturage bakunze kwita abahuza barimo gufasha mu itango ry'uyu muti.
Umuhuza aba mu giturage. Dukora ubukangurambaga mu baturage tukabasobanurira iyi gahunda. Tugakomereza ku gusuzuma abana b'abakobwa tureba bemerewe kwandikwa muri iyi gahunda.
Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze uducupa hafi 15,000 by'uyu muti uzwi nka cabotegravir ambasade ya Amerika muri iki gihugu itangaza ko utwo duhagije mu kurinda abanyazambia 2,000 kwandura virusi itera sida mu gihe kingana n'umwaka
people get the injection and then they think it's a silver bullet in that then they can go out and
abantu baterwa urushinge hanyuma bakibwira ko birangiye bagenda bakisambanira uko bashatse kandi mu byukuri ubutumwa nuko icyatari cyo cyatumye uyu muti winjizwa muri gahunda bakwiye kumenya ko uyu muti utabuza gusama ntubuza kwandura izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina
abanyazambia bagera kuri 1,400,000 babana na virusi itera sida Ahaba ubwandu bushya bugera ku 33,000 buri mwaka inzobere zizeza ko uyu muti mushya uzafasha mu kugabanya iyo mibare y'abandura
Mu rubuga rw'imikino mu Burundi amakipe ya Tigre Noir et Tel Aviv na Magara Young Boys agiye mu kiciro cya kabiri nyuma y'irushanwa ry'umupira w'amaguru yarangiye muri iki cyumweru muri basketball batoye abayobozi bashadze ziratunga imana
Muna maya bosi dasanzgo yo kuruno wakatandatu na okraveri Hachimana yemezwa ngasubire Jean Paul Manirakiza yatanze imihoho mu burongozi bw'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi FEBABU mu byo abo bagize inama ya bose baganiriye harimo kwiganwa ritangura tariki 18 za kuno kwezi mu kwezi kw'icenda rigasozerwa. Claver Hachimana amenyesha ko yizeye kwiganwa rizogenda neza agahamagarira abakunzi b'ugo rukino kugaruka ku kibuga ari benshi bagashigikira imigwi yabo.
Turizera yuko bose bazo kwitabira ibyo bikorwa kanatsinda abonye ko muri assembly generale bose bari baje bose bari bahari. Kandi ntiturabona umurwi uvuga kutazitabira ibikorwa kiretse bibaye mu nyuma.
Mu gihe hari abibaza ko gutegura amahiganwa mu gishyirahamwe rya basketball mu Burundi riri mu bihano ryafatiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu FIBA ari uguta umwanya, Claver Hachimana asaba abakunzi ba basketball gutekana.
Kirimo abagabo kuko yaba ibihano byari binini rwose biduhanze n'inama ntiyari kuba. Turashobora kuronka ibihano ariko bitaremereye nk'ivyo twari twiteze. Tuzobimenyeshwa rero officiellement, sinababwira tutararonka iketeri tumenyeshe ibihano twaronse.
Umupira w'amaguru naho higanwa ryaraye risozerewe. Mu gihe Vitaro yari twaye hasigaye inkino zibiri, hari hasigaye kumenyekana imigwi izokina mu cicaro ca kabiri mu higanwa ryimirije. Iyo nayo yose yarayimenyekanye. Ni Magala Young Boys, Tel Aviv na Tigre Noir. Umugwi wa Interstar uri mu migwi ikunzwe cyane mu gisagara cha Bujumbura warayurokotse mu rukino rwa nyuma watsinzemwo Kayanza United. Iyo ntsinzi yonyene ntiyari kwiye, byasabwa ko Vitaro itsinda Tel Aviv, ikaba yarabigeze ko kubitsinda bibiri ku busa Interstar ibona kurokoka. Etienne Manirakiza avugira uwo mugwi yabwijwe ijya Amerika igituma uwo mugwi uhuzagurika.
Ico biva ko ari uburyo bazi ko imigwi hano mu Burundi sanga mikoro atari kirenga rero numugwa Interstar ubutuvugana mu burino bwa ko tugeze kuri nka semi professionnel umukinyura muri ha kandi mu gikeneye umukinyi mwiza urumva nawe gaciro abari kanini buraza kumugura amahera menshi kandi umuhembo amahera menshi usanga rero kubera mikoro make ataba abakinyi novuga uko bafise maturite babakinyi bafise experience babakinyi beza uno mugwi uronka hanini ahubwo gaje usanga ni wa mugwi uri kurafashwa n'izina.
Umuvugizi wa Interstar amenyesha abakunzi b'uwo mugwi ko bayobozi bagiye gukosora amakosa yose yagiye aratuma Interstar igira ibihe bibi.
Indongozi zihari ubwa mbere zirafise novuga manda y'imyaka ine agiye gushyirwa mu ngiro novuga ko imigambi y'uno mugwi mbona kazihoza kuko n'umugwi muri politike y'indongozi shasha bagomba kuba professionnel. Nibaza yuko amakosa yoba yarabaye mu bijyanye no kugura abakinyi ku mwaka uheze atazosubira kuba. Ubu nico gikorwa kigiye gutangura gutunganywa neza kugira ngo abakinyi bazofashe no mugwa Interstar mwizi muri sezo ya 2024-2025 abari umugwi ifashe abari umugwi ufise abakinyi beza abakinyi novuga ko bashoboye.
Inkino z'umwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024 zizosozerwa itariki 25 za kuno kwezi. Kuri uwo munsi niho hazoba urukino rwa nyuma rw'igikombe cy'umukuru w'igihugu. Uzotahukana icyo gikombe azocaherekeza Vitaro mu nkino za Afrika. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda amakipe abiri azamanuka ava mu cyiciro cya mbere akajya mu cya kabiri azamenyekana muri iki cyumweru. Ikipe ya PR Basketball Club ihagarariye u Rwanda mu mikino yo mu itsinda rya Sahara mu irushanwa rya Basketball Africa League yatangiye itsinda umukino wayihuje na US Monastir yo muri Tunisia. Jean-Claude Munyandinda.
Mu gihe hasigaye umukino umwe gusa kuri buri kipe kugira ngo shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda irangire, amakipe atatu ari mu mazi abira. Ayo makipe agomba kuboneka amabiri azamanuka mu cyiciro cya kabiri byanze bikunze. Ni Etoile de l'Est y'akarere ka Ngoma, Bugesera FC y'akarere ka Bugesera na Sunrise y'akarere ka Nyagatare. Aya makipe yose nayo mu ntara y'Iburasirazuba. Ku munsi ubanziriza wa nyuma w'iyi shampiyona, amakipe atatu ariyo APR FC, Kivu Sport n'Amagaju FC yerekanye intambwe y'abagabo atsinda imikino yayo atitaye ku kababaro k'amakipe bari bahanganye. APR Apele FC yamaze no kwegukana igikombe cya shampiyona yatsinze Gorilla FC bitego biri ku busa irushaho gukataza muri gahunda yayo yo kugera ku ndunduro idatsinzwe umukino n'umwe. Kiyovu Sport nayo yatsindiye Etincelles FC bitego bitatu kuri bibiri kuri Stade Muganda i Rubavu iboneraho gutanga ubutumwa bugenewe abari bamaze iminsi bahwihwisa ko izatanga amanota y'ubwasisi. Indi kipe yagaragaje ubunyamwuga na Amagaju FC mu Bufundu mu karere ka Nyamagabe yatsinze Sunrise igitego kimwe ku busa irushaho kuyisunikira mu manga. Mugihe hari amakipe ashimirwa kutagendera ku marangamutima ayariyo yose, hari n'andi makipe yateje urujijo mu mikino yo mu mpera z'icyumweru gishize ku buryo bamwe mu bakunzi ba ruhago bakomeje kuyashidikanyaho. Ayo makipe adashimwa kabiri ni Musanze FC y'akarere ka Musanze na Police FC y'igipolisi cy'u Rwanda. Hari bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda barimo kurushaho kwibaza bati ariko nk'aya makipe buri ki kugira ngo nayo azashobore kuba seriye nk'ayandi. Ikipe ya Police FC yari imaze nyamara kwegukana igikombe cy'amahoro yatsindiwe na Etoile de l'Est ibitego bibiri kuri kimwe kuri Stade yitiriwe Pele Nyamirambo. Bamwe babibona nko kubererekera ikipe ya karere ka Ngoma. Ikipe ya Marine FC nayo igitego kimwe ku busa yatsinze Musanze FC cyayihesheje amanota atatu y'umutekano, ariko nanone abandi bakavuga ko ayo manota yabonetse mu kimeze nk'umuhango w'ubusabane. Impaka zose zizacika muri iki cyumweru twatangiye cyane cyane ku mukino uzahuza Etoile de l'Est na Bugesera FC. Muri aya makipe abiri ikipe izashobora gutsinda indi iza birokotse naho izatsindwa izahita ikonkoboka mu cyiciro cya kabiri. Indi kipe ya kabiri izamanuka ni Sunrise y'akarere ka Nyagatare isabwa ibisa n'ibidashoboka kugira ngo ishobore kurusimbuka. Sunrise igomba kwitsindira Marine FC kuri Stade Golgota kandi igatsinda umuba w'ibitego birenze icumi, hanyuma igategereza ibitangaza bya mutsindire bishobora kubera ku bindi bibuga. Tunyarukiye mu mukino w'intoki basketball, ikipe ya APR Basketball Club yatangiye neza imikino yo mu itsinda rya Sahara mu irushanwa rya Basketball Africa League ry'uyu mwaka. Iyi kipe abasirikare b'u Rwanda ejo bundi kwa gatandatu yatunguye US Monastir yo muri Tunisia itsinda amanota 89 kuri 88. Noel Obadia ari mu bakinnyi bitwaye neza muri uyu mukino ku ruhande rwa APR Basketball Club. Indi kipe yatangiye itungurana ni Rivers Hoopers yo muri Nigeria yatsinze AS Douane yo muri Senegal amanota 77 kuri 68. Iyi mikino irimo kubera mu nyubako ya Dakar Arena muri Senegal izarangira ku cyumweru tariki ya 12 y'uko kwezi kwa gatanu. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Nibutse ko ejo bari umunsi wa kabiri imikino y'itsinda rya Sahara mu irushanwa rya Basketball Africa League. Umukino wa mbere umunsi wa kabiri ikipe Rivers Hoopers yo muri Nigeria yatsinze APR Basketball Club yo mu Rwanda ku manota 86 kuri 82. Mu mukino wa kabiri AS Douane yo muri Senegal yatsinze US Monastir yo muri Tunisia ku manota 76 kuri 59. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika. Dusubire mu Burundi aho abagwe n'abakobwa bahungiye muri komini Gitaza baravuga ko bakeneye imfashanyo yihutirwa bavuye mu ngo zabo nyuma y'inkangu yabaye ku musozi wa Gabaniro muri komini Muhuta. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi mwagezweho na TV ndayishimiye.
Nkaje wandibunga nta nakatenge ndakuye nta nikintu nakimwe ndarokoye ehe nakatenge nambaye ngira muri akabona abanyakuba aho ndarokoka.
Uyu numwe mu bakenyezi bahungiye ku mashure y'imyuga yo muri komini ya Gitaza ahegeranirijwe hafi imiryango 500 yahatswe guhitanwa n'isitagurika ry'imisozi yo ku mutumba wa Gabaniro ryabaye tariki 19 y'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Isoko ryacu ryahishikiye rivuga ko bamwe muri abo ubegereye kugira muganire batangura ha gukorera mosozi kubera gahinda k'ubuzima babayemwo. Aba ni bamwe muri abo
ndibunga nta nakatenge ndakuye nta nikintu nakimwe ndarokoye ehe nakatenge nambaye ngira muri akabona abanyakuba aho ndarokoka none kugaza kubyuba byo no musi banyakuba muturabe n'ukuri
ndabizwa n'umubabaro ukuntu twabutse byacu abo twaziga ibyo dufungura byose haragiye ibintu by'inzara n'ibindi bihaye biradutuma tujya mu bindi bintu menga bamwe bamwe menga twokwiyahura ugasanga abana bari kubara kurira mu maso nawe ukajya murira ukabura amahoro.
Urete kubura ibifungurwa nibyo barose bafite ingorane kugira ngo bashikire inkono yo kubitekamwo. Arine Hakizimana asigura ingene batizanya isafuriya kugeza naho umunsi uhera hari habo idashikiriye.
Aho kuva mu gitondo nzamunda sindajya kubera uwo twatizanye isafuriya nyashoboye kuyimpa isafuriya bisaba umuhishije wunda kaca yakira. Rero mu gihe atahishije ngo akuremo mushobora gufungura bamwe hari haba tarafungura kuva mu gitondo sigende umwe nabandi bamaze gufungura ariko naho nyene bigoye.
Ikibazo cy'isuku na cyane cyane kiri mu biteye ibibazo bikomeye abakenyezi mu buryo budasanzwe. Hari abavuga ko bamara nk'iminsi itatu batoze. Uyu yitanga akakarorero kuko amaze iminsi mu mihango y'abakenyezi.
Nari mu bihe rero narabugisha gukaba nkabura iki ntahangayika haruha rero wicaye impande y'umugenzi atari mu bihe urumva biba nabe kubwira ngo none wewe gakwa bimeze ubu namubwira none wewe ubona turi he none hari icyo ubona mfise ndi bukabe urumva rero aho bishitse nkirirwa gukora nige ntibidunya ku mugoroba ntaca niyo gisho gice kimwe nk'abana baramaze kumenya ko bamama tuje mu bihe kweri ibitari kuboneka abana bakabibona abagabo tubakanye bakatubona ugasanga amatashi inyuma yayuzuye byagaragaye byabaye nabi abigeme ngaho onye ugasanga nk'umwegema afite imyaka 17 batahora bibonekana ugasanga biriko biboneka by'ukuri birateye akamaramaza hatwe twagowe.
Amazi bafise ava mu mabomba abiri ariko ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge rigerageza kwama ryabazaniye amazi naho bavuga ko batayaronka ku rugero rukwiye. Ibintu bikunyugwa nuko bafise ubuzu bwa sugumwe bubiri ku bantu bashika hafi 3,000 byongeye abagabo n'abakenyezi bose babuhuriramwo. Ku bijanye n'isuku aba bakenyezi basaba imfashanyo y'impuzu kugira ngo bashobore kuronka iyo bakuranya n'iyo bahunzemwo.
Ndafise n'umubabaro kubona turi ngaha turi mu gahinga ntitugire icyo kwambara ntitugire icyo kunywa nk'abakenyezi tugogwa na byinshi mu buzima bisanzwe bizwi ahanye ni hamwe ho kwibendabenda
benshi tujyama hanze imibu imbeho bikadutunda nta musegetera dufise nta suka dufise ibitenge byasigaye hariya nta nikira kuturyama
nk'abamama dushaka utuntu twinshi kandi badufashe kumuntu wese twovuma turonka na gahema tukarabaho twoshira ihema kugira umuntu aronke ukuntu yishanza mu bandi bantu.
Hari abamaze kubagarukira ko mu bijanye n'ibifungurwa hamwe n'ibindi nubwo atari bose bashikirwa. Amakuru atangwa n'abajeje intwaro nuko kuri uyu wa gatanu igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONI citaye imfungurwa PAMU catanze amafaranga y'amarundi angana n'2,226 ku muryango umwumwe. Irindi shami rya ONI gitaho agateka k'abana UNICEF naryo ribicishije mu ishirahamwe ritanga amazi mu mitumba Ahmed ryaratanze indobo, amabido, amasabuni, ibinini byo gushira mu mazi hamwe n'udukoresho two mu mihango ku bakenyezi. Musitaneri wa komine Muhuta Scolastike Niyonsabye arashima kuri iyo mfashanyo imaze kubashikira naho idakwira bose. Atera kama yandi mashirahamwe gutanga ifashanyo na cane cane izerekeye abakenyezi kuko aribo bahanzwe na byinshi.
Abakenyezi bakenera ibikoresho byinshi turavye ibyo abakenyezi bakenera n'ibyo abagabo bakenera. Rero borushirizaho ku bakenyezi bakabafasha haba mu gahuzu haba mu bikoresho eka mbere n'udufungurwa kuko urasanga harimwo abakenyezi bibungenze usanga bakenera twinshi kubera amagara yabo kurusha abantu b'abagabo.
Ikindi bahunze muri rusange basaba leta no kwimungwa bagakugwa kuri ayo mashure y'imyuga yo muri Gitaza kubera bashobora gusubira gushikirwa n'isanganya rivuye kubiza. Ni mu gihe iki kibanza barimwo kiri munsi y'ibera barajya Bujumbura Rumonge rizwi nka RN3 bakikujwe n'imisozi ihanamye iriko amabuye menshi haruguru y'ibarabara hamwe n'ikiyaga Tanganyika kiri munsi y'iryo barabara. Impungenge bafise hanini ziri no kuri kino kiyaga Tanganyika kuko kimaze iminsi naco nyene igituratuza abanyagihugu batari bake baba ku nkengera zaco kikaba giheruka no kwiha inkumbi mu gutwara umwana yaba mu gisagara ca Bujumbura kubera casendanishije mu mihana. Uretse nibyo ababyeyi bamana umutima uhagaze kuko bibaza ku mwanya n'umwanya habashobora kumva inkuru mbi y'umwana yatwawe n'ingona canke na Tanganyika. Ndikumana Adrienne avuga ko bagerageza kuguma babacunze naho bitaborohera
kuko ubona kujugumba nkuko bahakivuze aha nta gusamara tuguma twiruka kuko ingona zishobora kubafata canke imbubu ikabafata tuguma twiruka ugize umwana uramubuze waza ngo arika rakintu ugasanga yahise kutabana wibaza ngo ari mu bandi ku buryo tubenshi ukigasanga yahise.
Aba bakenyezi basaba amashirahamwe y'abakenyezi bagenzi babo gushira inguvu hamwe bakabafasha.
Ni hano dusoreje aya makuru ikiganiro iwanyu mu ntara mwakoze kudutega matwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi isuka ibagara ubuntu n'akarenge. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.